Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda murakurikira Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi Ijwi rya Amerika irimo iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nshuti bamwanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Nk'uko mubizi rero twatangiye umwaka w'ibihumbi 2025. Mwese rero umwaka mushya muhire, mwese aho muri ahariho hose. Ikaze kandi muri aya makuru n'igitaramo cy'ubunani kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, igitaramo kibanda ku muziki no kwifurizanya umwaka mushya mwiza. Mureke ariko tubanze tubagezeho amwe mu makuru yaranze uyu munsi wa mbere w'uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2025. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imodoka yagonze abantu imbaga yicamo 10 iri bara ryabaye mu mujyi wa New Orleans. Diane Ninahazwe yayikurikiranye araduha ibindi bisobanuro.
Wakoze iryo bara yiraye mu kivunga c'abantu bariko bahimbaza umwaka mushasha ku masanganira y'ayo mabarabara agendegwa cane n'ingenzi ziva mu mihingo itandukanye y'isi zije guhimbaza umunsi mukuru w'umwaka mushasha. Amasoko arimwo ayabajeje umutekano yabwitorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko uwo mugabo nawe yavuye yicwa. Gusa ayo masoko atashimye ko amazina yayo atangazwa ntiyatomoye uburyo yishwemwo. Yavuze ko kumvoza tohoza atavyinshi yemerewe kuvuga. Igipolisi cico gisagara cavuze ko cuguru ya matohoza y'ico cafashe nk'iterabwoba ryakoze bigambiriwe. Komisari wa polisi muri ico gisagara Anne yagize ati yari yiteguye guteza akajagari no gukora ibara, yabikoze abishaka. Uwo mugabo yashaka kwica benshi bashoboka. Uwo mutegetsi yabandanije kuvuga ko bariko bakora ibishoboka vyose kugira ngo umukino wa football hagati ya za kaminuza benshi bari biteguriye kuraba muri Stade Superdrome ube atankomanzi mu mutekano. Abategetsi b'ico gisagara ntibigeze batanga imyidondoro y'uwakoze iryo bara n'ico bacamutumye kubikora. Umwe mu bakorera ibiro vy'inyamiramabi muri ico gisagara FBI nawe yavuze ko buguriye amatohoza ku muntu umwe yaciye aturitsa igisasu ahabereye iryo bara. Presidence y'Amerika nayo kandi yavuze ko Perezida Joe Biden yamenyeshejwe ivy'iryo bara.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Diane, tube tugumye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida watowe Donald Trump yatangaje ko azajya mu itabaro ryo gusezera kuri nyakwigendera Perezida wa 39 Jimmy Carter witabye Imana ejo bundi ku cyumweru afite imyaka 100.
Amakuru ko Perezida Donald Trump azoba ari mu mihango yo gushingurana iteka nyakwigendera Jimmy Carter yayemereye amenyeshamakuru bamubajije ariko yinjira mu birori byo guhimbaza umwaka mushasha byabereye ku muhana wiwe witwa Mar-a-Lago uri muri Leta ya Florida. Iyo mihango izobera i Washington DC igenekerezo rya 9 uku kwezi kwa mbere. Yagize ati ego nzogenda niyo nzoba ndi barantumiye. Trump ariko yanse kwishura ikibazo cyo kumenya nimba hari uwo mu muryango wa Jimmy Carter aravugisha kuva umunsi yitaba Imana kwa Mungu w'indwi iheze. Muri ibyo birori vyitabiriwe n'inshuti magara za Donald Trump zirimo umutunzi karuhariwe Elon Musk na Senator Ted Cruz amenyeshamakuru. Babajije kandi Donald Trump ubutumwa yoha abarepublikane badashigikiye ko umurepublikane mugenzi wabo Mike Johnson asubira gutorwa nk'umukuru n'amashinga amateka ya Amerika nk'uko Trump abyipfuza. Yabasubije ko ari we wenyine abereye uwo mwanya. Majambo we yagize ati nibaza ko bazomushigikira, ni we wenyine ashobora gutsindira uwo mwanya. Ubiravye nka bose baramukunda kandi baramushigikiye, n'abandi ntacu batwaye ariko bafise abantu 30 canke 40 batabashigikiye.
Mu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Diane nini nahazwe urakoze nshuti zacu. Aya makuru kandi mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu wa3@ radio yacu vewa.com, YouTube na Facebook ni Radio yacu vewa. Umwaka mushya muhire, turi ku munsi wa mbere w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana ko aho muri mu miryango yanyu ndetse no mu baturanyi mukomeje kwifurizanya ubuzima bwiza no kugira imigisha muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Natwe hano ku Ijwi rya Amerika tuti muzabone ibyiza byose mwifuza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Umwaka mushya muhire mwe mwese abakurikira ibiganiro byacu, haba kuri radio cyangwa se no ku zindi mbuga zacu zose zitandukanye. Ku buryo bw'umwihariko twifurije umwaka mwiza abanyamakuru bagenzi bacu bakurikirana inkuru aho zibera noneho bakadufasha kuzibagezaho. Twifurije umwaka mushya muhire kandi nabitanga bakaduha amakuru igihe cyose tuyakeneye, ndetse n'abatumirwa bitabira ibiganiro byacu bagasobanurira abatwumva bimwe mu bibazo baba bibaza ku ngingo zitandukanye. Mwese mwese umwaka mwiza, umwaka w'umugisha. Ni umuco kandi ko ku bakuru b'ibihugu mbese buri mwaka iyo umwaka urangiye undi utangiye babifuriza umwaka, bifuriza abaturage babo umwaka mwiza, bakanabibutsa gakeya iby'undi uba waragezeho. Muri urwo rwego rero, mu ijambo ryo kwifuriza Abarundi umwaka mwiza, President Evariste Ndayishimiye yaboneyeho kwamagana bamwe mu bakozi ba leta basahura umutungo w'igihugu, abadakora uko bikwiye n'abamunzwe na ruswa. Ni ubutumwa yatangiye ahaberaga igitaramo cy'amasengesho ejo kuwa kabiri nijoro. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari karatanga inyigisho mu gikorane cyo gushima Imana cesozerewe kuri wa 31 kwezi kwa 12, Evariste Ndayishimiye yemeje ko mu bisata nka byose by'igihugu hirari ingeso yo kujya ibiturire. Atanga karorero ko mu gisagara cha Bujumbura aho kuva ku mukuru w'ibarabara hagushika kuri buramatari barangwa no kujya ibiturire. Mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza Barundi, naho yadomye urutoke kubagwiza tunga n'abadandaza bataratahura akamaro k'amakori n'amatagisi Abarundi batarategera neza kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Patiri Diodone Nibizi arongoye iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Mu nyigisho yatanze muri ico gikorane yemeje ko mu gihugu c'u Burundi hariko harabura uturerero twiza two kwigana, aho usanga n'abana habategwa isoni bakamaramazwa no kuba bavutse ku mubyeyi yiba agira uturire yafunzwe kubera iyo ngeso. Abajya ibyabo n'iby'abandi, abarenganya abo bajejwe, abasarura leta bakaguma barundanya amatungo n'izindi ngeso zisigaye zariraye mu ndongozi muri kino gihe, bigatuma umunyagihugu abura yacira n'ayamira.
Asigarone kwa nk'urushinge ukatora umugendere kibiyoti bibiri ukamubura kandi ari ngaho, ukamubura umubona umwipfuza ukamukena kandi ari wowe yarambereye. None tuje kwande tujehe basi muratubwira dushyire abandi buboneka, hari abafungira abantu busa mu kwerekana ko bakomeye, ko bazwi bagatakaza bwa buntu maze ukuri ukabasiga no kwicisha bugufi. Musa yatubwiye
izo ngeso rero ziriko zirandukira indongozi hirya no hino mu gihugu kandi zizotuma igihugu gifutana. Kubw'uwo mupatiri Abarundi barahemukiye abiguza igihugu na Afrika, asaba indongozi kwikubita agashi bagakurikiza iragi ry'abiguza igihugu.
Twubake demokarasi y'ukuri, umwanya watanga na nyene na Mandela bamaze badufasha ngo tubane mu mahoro dutere imbere, uwo mwanya urikura vyariki turondere ineza y'igihugu. Lo bien commun, lo bien supreme. Abana b'Abarundi bavuye ku rugamba bozuka bakagaruka bagatembera mu biro, bagatembera mu mihana, twobagira ngo basheshe amaraso yabo ngo dushike kuri ibi, tubaheshe iteka kuba kigihugu cyiza imiryango y'abana babo yitegeye kuronka ubuzima buzira ibibazo none babayeho gute ubwo ntibahemukiwe nabo bahosheje nabo bahoteje
Umukuru w'igihugu yashikirije ingingo zafashwe kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugarukirwe.
Abagize akamenyero kurya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu bazobogozwa mu mabanga yabo bahanwe barihe ikibiriraho ibyo basahuye kandi ntibazosubira gushingwa amabanga n'igihugu. Abanyegeza amahera yabo mu mazu aho kuyatwara mu mabanki cyanke amabanki adatanga raporo y'ukuri ni banki nkuru y'igihugu abadatanga amakori n'amatagisi bitwaje ibihagararo byabo bazofatwa nk'abasi biterambere ry'igihugu abagarariji hanyuma bahanwe by'akarorero.
Abajijwe kwegeranya amakori n'amatagisi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu bagiye guhembwa harabwe amahera binjije kandi n'amategeko abagenga azohindurwa kugira ngo amakori n'amatagisi by'igihugu byose byinjire mu kigega cya leta. Muri kuno kwezi kwa cumi na kabiri umukuru w'igihugu yarabogoje umushikiranganji w'ikigega cya leta n'uwurongoye ikigega cegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi. Iryo bogozwa ryabaye nyuma yuko hagaragaye igihenge miliyaridi hejana na cumi n'imwe zategerezwa kwegeranywa mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kane ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu. Reka n'uwujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura nawe nyene yarahagaritswe mu mabanga yagerezwa kunyereza imbuto z'ibigori zatanzwe na leta uwu mwaka aha barimyi imbuto zo mu mwaka uheze zaboze bituma abarimyi bahahombera izo mbuto z'ibigori bateye ku gatasi zikaba zitigeze zimera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yarayagejeje ku baturarwanda ijambo risoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane anabifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Yagarutse ku kibazo cy'umutekano ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye. Eric Bagiruwubusa araduha iyi nkuru.
Mu ijambo rye umukuru w'Urwanda yibukije ko Urwanda rwibutse ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane. Yavuze ko nyuma y'imyaka mirongo itatu Urwanda rwarushijeho gutera imbere runiyubaka mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye. Ku kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, Perezida Kagame yatsinze ku mpuzandengo ya mirongo cyenda n'icyenda ku ijana. Yavuze ko byashimangiye icyizere abaturage bafitiye abayobozi mu nzego zitandukanye. Aha yashimiye buri umwe mu bagize uruhare mu migendekere yayo.
Nongeye gushimira Abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga ibikenewe. Abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere, kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho.
Muri iri jambo ryamaze iminota igera muri itandatu umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku bizazana u Rwanda rwanyuzemo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane birimo icyorezo cya virusi ya Marburg cyahitanye ubuzima bwa bamwe.
Ku miryango yabuze ababo twifatanije namwe muri aka kababaro. Ndashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro. Kubera ibyo iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo.
Ku ngingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke kimaze iminsi cyumvikana ku mipaka u Rwanda ruhuriraho n'ibihugu bituranye, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kwifashisha uburyo bwose bushoboka mu kurinda imipaka yarwo.
Unfortunately, we continue to see instability in our region.
Ikibabaje turacyakomeje kubona ibibazo by'umutekano muke mu karere kacu hafi y'imipaka yacu. Ndashaka kubizeza ko umutekano w'u Rwanda n'ubusugire bwarwo bizahora birinzwe byuzuye hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka. Inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agateganyo ntibishobora gukemura iki kibazo. Hakwiye kubaho igisubizo gisobanutse gikemura impamvu muzihaba mu gihe giciriritse no mu gihe kirekire. Icyo kikaba cyatanga amahoro arambye ku baturage bose b'akarere kacu. Ibi ni ingenzi kuri twese nta n'umuvuyemo. Nta mahoro agenewe bamwe ngo ntagere ku bandi. twese dukeneye amahoro amwe. Tuzakomeza guhagarara ku kuri kw'amateka ku bijyanye n'ibyo tunyuramo, kandi ntituzigera twemera kugaragazwa uko tutari.
Uyu mwaka w'2024 urangiye u Rwanda rudacanwaka n'ibihugu bituranye ibyarwo ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bwageze naho gufunga imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda, bushinja umuturanyi gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 hategekaganya kwigendera Petero Nkurunziza. U Rwanda rushinja kandi Kongo kwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda no gucumbikira abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR ushinzwe gukora genocide mu Rwanda mu 1994. Kongo nayo igahindukira ishinja u Rwanda gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa M23. Perezida Kagame mu ijambo yagejeje ku baturarwanda n'inshuti z'u Rwanda yanibukije ko abanyarwanda ubwabo aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza imbere urwababyaye batarindiriye ko hari undi wabateza imbere. Yanavuze ko urubyiruko rwitezweho kuzageza u Rwanda ku ntera ihambaye mu myaka iri imbere. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Cherive, ndayishimiye nawe Eric Bagira ubusa, murakoze kuri izo nkuru mutugejejeho. Mugira umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire no ku bandi banyamakuru mwese mudufasha aho muri hose. Umwaka mushya muhire no ku mpunzi ziri mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwanyu twarabubonye, amajwi yegeranijwe na Vedaste Ngabo.
Jewe ni twa itangisha Karine aho mbandi mu nkambi y'Murongwe muri Kongo. Nipfurije umwaka mushasha umuryango wanje uri Burundi. Nipfurije musazanje mwarimu yitwa Razaro ari ibuganda kujya kane. Nipfurije n'undi musazanje yitwa Ntawumenyaja ari kujya gatandatu. Nabipfurije umwaka mushasha. Nipfurije namuyomba wanje ari imugwi, ndamwipfurije umwaka mushasha. Nipfurije nabasenge banje bari mu Burundi, ndabipfurije umwaka mushasha.
Izina ryanje nitwa Kwizera Adija, mba mu nkambi yo mu Rusenda. Ukuri nifuriza umwaka mushasha abantu benshi cyane n'umuryango wanje. Nifuriza umwaka mushasha umugabo wanje Alexandre. Nifurije umwaka mushasha demari wanje mama Germaine aba mu gatunguru ya mbere muri difeti. Nifurije umwaka mushasha umwana wanje yitwa Cheve Mpendwa aba mu Rubumbashi. Nifurije umwaka mushasha musaza wanje aba muri Amerika yitwa Delice. Nifurije umwaka mushasha musaza wanje na papa mudogo aba muri Uganda yitwa Jackson, papa yitwa Bireke. Nifurije umwaka mushasha mama wanje aba muri Sange yitwa Apolline.
Nirikwa barakana mfitiye Pasikali ambangaha mu nkambi ya Murongwe. Aba nipfurije umwaka mushasha inshuti n'ababanyi n'abagenzi, cyane cyane mwarimu Razaro mpawe ari ibuganda kujya kane. Ndamwipfurije umwaka mushasha n'abana biwe n'umudamu wiwe. Nongeye kwipfuriza umwaka mushasha uwo bita Ntawumenya Jean, nawe nyene ni muramwanje, nawe nyene ndamwipfurije umwaka mushasha. Nkaba nipfurije umwaka mushasha ishengero rya Penigoti Nsanzwe Nsengamwo riri kujya gatandatu kuri sisi bitazira kuri sisi. Nabo nyene ndabatahije, abakozi b'Imana ndabatahije, abaririmbyi twaba dufatanije igikorwa cy'Imana ndabatahije. Yesu abaho umugisha.
Nitwa Niyonkuru Florida, nk'abandi mu nkambi ya Murongwe. Nipfurije umwaka mushasha papa nyishu wo bita Congera Faraswa kaba ari mu Gakonkoro. Nipfurije umwaka mushasha n'umuhungu wanje Yezekieli wo bita Nyishu. Nipfurije umwaka mushasha papa Ndayi acuruza mu Gakonkoro na mama Dio ari mu Gakonkoro ka Mugimbu. Nifurije umwaka mushasha abo dusenga hamwe ku ishengero rya Kirisiyana rya Nyamarenge. Nifurije umwaka mushasha inshuti n'ababanyi.
Nitwa Ndayishimiye Pascal mpereye mu ikambi ya Rusenda. Nanifurije umunsi mukuru mama wanjye ari Sebere na Shiri wanjye ari Murongwe yitwa Nyamugiza Soyeye. Nanifurije n'abamudogo ari mu Kayanza. Nanifurije na mubyeyi wanjye yitwa Ramazwanji Matano ari mu Rumonge. Umunsi mukuru wa Bonane dutangura umwaka mushasha twese n'inshuti n'abagenzi. Nayifurije umwaka mushasha.
Yewe ndi Nzabona Ntasevera wo muri komine Bugendano Provense Gitega agacimbiri Nyabunya. Yewe mvuka mu rugo kwa Duzi, ndi no muri Kongo nikambi mu buhungiro ndi muri village ya mbere block ya mbere platera kirua rero nashaka ndabaramutse mugira amahoro biwacu bose abana twi abene wacu twiganye ndaramukije basaza wanje ndaramukije Manuel sinzi kwa kiriho uwo batazira kibwa yitwa Karaveri uwo batazira Yozefu yari mu ikambi muri Kenya sinzi ko yoba yaratashe na mama wanje mu mberega ndazi ko atabatamuzi ugendane abinyabunya abana biwanje bose muzi mfise barakomeye
amazina banyita Niyonkuru Karaveri nkabandi mu nkambi ya Rusenda mu village ya gatatu ndataje papa wanje Kazungu Dismas ari mu ntara ya Bujumbura ngaho ndataje mukuru wanje ndiwe Claude ndataje na mushiki wanje Twizere Odile ndataje na mushikanje kandi Kwizera Mediatrice ndataje kandi na grand frère nyene Patrick ndi banje ari ngaho Bujumbura ndataje kandi na grand frère kandi Diomede ngaho mu gihugu cya Tanzania ndataje kandi na muto ya wiwe bita Dondogori mche wa Patrick ngaho nyene nawe ndamutahije ndataje kandi n'inshuti n'imiryango bari ngaho hafi kugatumba mu ntara ya Mwaro
ndi ndayisenga Cecile ndi muri Kongo mu nkambi imurongo ndataje mawe ari mu Kagwema ndataje Sharire n'abana biwe ndataje Ramberi ari mu Inyanzarake ndataje n'abandi bose banditse na cyanje ndi ndayifurije umwaka mushasha ndatahije nyene mawe no kurahari buhayira ndamufurije umwaka mushasha no kurambira mu mana ndatahije n'abandi zina cyaje byose ndabifurije umwaka mushasha imana ibabane namwe murakoze
nitwa Jean Claude Hazarimana batazira Washington DC nande nkaba nituje kwifuriza umwaka mushasha inshuti n'abavandimwe duhereye kuri papa na mama sana tubana ngaha nyene mu Rusenda nyene muri Kongo namwe ndabifurije umwaka mushasha hamwe n'umudamu wanjye dusanzwe tubana nyene mu Rusenda n'abana banje bose nabo nyene ndabifurije umunsi mukuru mushasha hamwe na papa wanje muto itwa Veni aho mu ntara ya Mwaro hamwe n'umumama itwa Jacqueline aho mu ntara ya Karusi nawe ni kabisa uyu mwaka umubere w'amatano ubuki hamwe nabo tubuvuka na bose ba mu ntara ya Bujumbura Emery nabo ndabifurije umwaka mukuru mwiza.
Bonane ni yimpara murayumva ku buryo yasubiwemo na Nkeza Vera Sylvestre ufite izina ry'ubuhanzi Silvio. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umwaka mwiza, umwaka mushya muhire mwese muzawugiremo imigisha n'ibyiza byose mwifuza. Namwe muri mu nkambi z'impunzi muri Tanzania muzagira umwaka mwiza. Namwe mufite ubutumwa amajwi yagiranyijwe na James Jovin.
Jewe nitwa Karenzo Kagisoro niruka muri komini Bukihinda ntara ya Muyinga saka ntacyo mama ndagihaye hamwe na mwene wacu bamwitandura Ruse Edward hanyuma nse nongere ntashe mushiki wanje ari mu ntara ya Kirundo muri komini Gitobe bamwita Kabudesia nse nongere ntashe mushiki wanje ari mu ntara ya Kirundo muri komini Vumbi bamwita Bukuru nse nongere ntashe na mushiki wanje nyine ari ngaho ahanyuma muri komini Butihinda ni Karenzo batahije ni wanyu ari mu nkambi hari haheze imyaka itandatu tutabonana. Abipfurije umwaka mushasha bonani nziza nubwo tutari kumwe mukaba mukomeye nanjye ndakomeye.
Ntahije umwana wanjye inshuti n'amagara Andrea aba mu Cyendajuru umutumba Rukoyoyo agayakindire ni kwibambo nkaba ntahije ne na musaza wanje yitwa Mikaburo Yohani aba mu Kayogoro Ingozi nkaba ntahije na mwene wacu yitwa Maria Ndikumugongo aba umutumba Nyabikenke intuzenye agakimbiri n'inyarutobu nkaba ntahije na mubyaranje nyene aba mu Cyankuzo yitwa Fostasiya Mukamire baba banyene ku ibambo mu Cyankuzo. Ndabifurije mwese umwaka mushasha Imana yadushikirije ku mwaka mushasha none namwe ndabifurije umwaka mushasha tuze tuwuge tuwusangire ntitugire Kristo.
Nitwa Irankunda Gadi nkaba ndi mu nkambi y'Inyarugusu nkaba nifuje gutasha rero nifurije umwaka mushasha umuryango wanjye imiryango yanjye iri mu Burundi aho ni nka mama wanjye itwa Beatrice ari mu ntara ya Rumonge komine ya Buyengero abanifurije umwaka mushasha kandi barumunanje bose nabashikanje bari mu ntara ya Rumonge abanifurije umwaka mushasha nta kirutimana Otisera ari mu gihugu cha America abanifurije kandi umwaka mushasha Niragira Emmanuel ari ku Kigongo Apollinaire ari ku Kigongo nabandi bose abagenzi bose banzi abandi bifurije umwaka mushasha ubabera matanuguki
jendi kwa Nyabenda Kimata wa mbere ntahije mu rugwanje ndi kumara Teresio aba mu Buheka ahantu muri Nyanzarake wa kabiri ntahije Musa aba mu Buheka mu nkambi ya Nyanzarake wa gatatu ntahije mu rugwanje Karoli aba mu nkambi ya Nyanzarake wa kane ntahije umuhungu yitwa Mbitso aba ahantu imutobo se wage yitwa Bwamamye ahari hosi bati ni Nyabenda ndakomeye nabo rwanje bose nganza barakomeye
nitwa Nyabenda Enoke mva mu ntara ya Nyanzarake ndatahize bisuanzu ari mu Rumonge Iburambi abagenzi bari mu Kizuka ndatahize mu byaranze ari mu Rumonge ndatahize na ba mwana ari Nyanzarake mu kazira abageni ndatahize n'abagenzi bose bari mu kazira abageni ndasimye ko kubanyumva bose ko jewe nkomeye ndi ndi i Tanzania Nyarugusu
Fans ni indirimbo ya Davido afatanyije na Chike nabo mu gihugu cya Nigeria. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turuvugira i Washington DC umwaka mushya muhire nshuti banywanye mwese iyo muva mukagera muzawurye ntuzabarye. Maze rero iyi radio yanyu Ijwi rya Amerika umugabo witwa Niyonkuru Jean Marie yayiririmbiye indirimbo nuko ariko rero ndumva mutagoma yabanje gushyiraho kandi karirimbo vurindlela nuko niyo ndirimbo nyine twavugaga y'Ijwi rya Amerika yaturanzwe na Jean Marie Niyonkuru. Niyo rero nagira ngo nifuza ko isoza iki kiganiro nanone n'ukuvuga ko Radio Ijwi rya Amerika izakomeza kubaba hafi namwe kuko muri ba mudatenguha turabizeye. Maze rero tubifurije nanone umwaka mushya muhire kuri mwese muzagire amahirwe umwaka w'amata n'ubuki murakaramo.
Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyekara ereko izamushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu